bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri siya gatano muri 10 na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro namakuru vyino mwanya.
Gotera ubuzima bw'umwana kumuca ibihimba byirondoka nta nyungu nimwe irimo igikenewe ni ukumenya mbega uwo muntu yabigize abise intumbero yihe hamwe twusanga ari ubukozi bw'ibibi bwimonogoje gusa yohanwa nk'inkozi y'ikibi.
Ni David Ninganza avugirishira hamwe sojepa yari haranira gateka kabana aha ateriviziyo atubwicanye bwa rayibukorewe agahungu k'imyaka 11 mu ntara ya Karusi mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru cye kimwe yerekeye komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vyimfata kibanza yabaye irakuramwo abakandida batandatu mu bashaka guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Turabigaruka ko handi hato mu hafi ya maradio yanyu. Amakuru twafitiye muri kano kanya tuyahire mu ntara ya Karusi komune Buhiga intara yo mu gihugu cy'u Burundi. Haravuga umwana w'umuhungu w'imyaka 11 yaraye yishwe mu nyuma bamukata ibihimba byirondoka wagirizwa ubwo wisha ntabihakana nubwo adasigura igituma yabikoze. Muri kano kanya ari mu minwe y'igipolisi. Mashiramwe haranira gateka k'abana basaba amatohoza yimbikitse kandi yihuta kugira ngo yamenye intumbero yo muntu yo gukata ibihimba byirondoka by'uwo mwana. Ibindi mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru y'u Amerika muri commune Buhiga intara ya Karusi mu Burundi. Fide d'Antoine Sabimana.
Nkuko byemezwa n'igipolisi, uwo mwana w'umuhungu yari agandaguye azwi izina rya Nsengiyumva Eric w'imyaka 11. Uwo mwana akaba agandaguriwe ku mutumba wa Kayange commune Buhiga intara ya Karusi aho yari karasenya inkwi. Amenyesha ko hari igihe cy'isa y'icyenda n'inusu ku muhingamo amusore azwi ku izina rya Nirame yose yake w'imyaka 25 yabasanga aho bariko barasenya. Abo bana barirutse ariko nyakwigendera Eric yavuye agwa mu minwe yo arabafite imigambi mibi ashatangura kumonda amabuye mu mutwe agira ko amukatinzanyi n'amatenga twarabijana. Nyene gukora iryo bara mu gipolisi baremeza ko bamushize ku minwe kumvuza amatohoza kugira ngo bamenye icyatumye akora ubwo bubisha. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Kayange bavuga ko ari ubisha bukabije.
Ni ububisha budasanzwe bama twaye ubufite buhimba byirondoka urumva hari ubisha budasanzwe kweri.
Ni ubisha mbere budasanzwe kose
biratwaye amakenga kose ubwo ibyo bintu ngo abanyagihugu babi babonye nk'uwo muntu bakabyirukana kose bakabituza kuko bumva bohonya u Burundi nkumva nk'uwo yarisha abantu benshi twaye ibihimba byirondoka by'umuntu umva bayisha igihugu cyose.
Uruhande runini rw'abanyagihugu bavuga ko byaba bifatiye ku bintazi
ushusanga nk'ibyo bihimba byirondoka batwaye babagiye nko kubirogesha
ntabwo bagombye kumuroga nyine nk'abagiye kumuroga bagiye kumukoresha nandi ho namuntu yogira ibintu nk'ivyo onye ari ubishagusa bagiye nyine kumurogesha nyine nabindi
babanza bakamubaza icyo yaragiye kubikumukoresha ubwo buzima bwiwe
bamanza bakamubaza ikintu yaragiye kubikoresha ivyo bintu kugira mukate ubwo byo bihimba byo byirondoka
bo bimenya nyine bakamubaza mu bisanzwe ihimba kirondoka ikintu kiba kigiye gukora utari umurote
ku mutumba wa Kayange barashye ico basaba abakora amatohoza kuri iyo dosi.
Twege ico twasaba ubutungane nyene bwo muhana kubera urumva yuko nawe ne yakoze akabi goba nk'urubanza nyene gukibiriraho kubera nawe n'urumva ivyo yakoze si vyiza. Twasaba nyene abateje umutekano bakabarondera abakora ibi bintu urumva niba bagombera igihugu neza
ahabwo nyene mu mubato kandi bakorana nyene bakakaberekana kuko si umwe gusa urumva yaramaze kwica abantu benshi.
Naho ku Barundi bacemera mangetengete abanyagihugu bagira bati
oya nta washobora kubyemera ahubwo nibahagurukire rimwe bashira karuru hejuru ako kabi kafe mu gihugu.
David Ninganza avuga ishyirahamwe Sojepaye riharanira agateka k'abana yagize icyo avuga kuri ubwo bisha bwakorewe umwana.
Gotera ubuzima bw'umwana kumuca ibihimba byirondoka canke uwo ni kumwaka ubuzima nta nyungu nimwe irimo. Hari ababigira kubera ubugizi bwa nabi, hari ababigira kubera ubukozi bw'ikibi, hari n'ababigira kubera ubukonikoni ibiri kwemera ibintazi. Rero igikenewe ni ukumenya mbega uwo muntu yabigize abise intumbero yihe hamwe twusanga ari ubukozi bw'ibibi bwimonogoje gusa yohanwa nk'inkozi y'ikibi ariko dusanze ari vya bindi ubukonikoni vye kwemera ibintazi vyo byiza duciye dushika kure kugira dutahure mbega ni bande biyumvira nkawe ni bande bakorana nawe.
Ababyeyi b'umwana bari bajumarariwe nta numwe yashoboye kugira icyo avugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika ikarusi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana harakenuye tukiri ku makuru avugwa mu karere sentare gisata ca Onyukiri ya Arusha muri Tanzania gicuye imanza abakozeho nyabwoko mu Rwanda afashe ingingo yo gusubiramo guhera mu mizi urubanza rwa Augustin Ngirabatware yahoze ari umushikiranganje w'imigambi ya leta mu gihugu cy'u Rwanda urwo rubanza ruzotangura kuranishwa ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 kuza kuvyo sentare ijaho mu 1994 n'urubanza rwa mbere rusubiwemo mu gihe rwari rwaraheze nkuko muvyumva mu tuzumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
Urubanza rwa nyuma rwa Augustin Ngirabatware yahoze ari umushikiranganje w'imigambi ya leta mfata kibanza igihe cyo nyabwoko cyakora abatutsi mu Rwanda waciwe mu kwezi kw'12 umwaka w'2014 igisata cy'iyungururizo ca sentare mpuzamakungu mpanabyaha yaciriwe gucira imanza abakoze igihe nyabwoko camukatiye gufungwa imyaka 30 ni mu gihe sentare ya mbere yari yamukatiye gufungwa imyaka 35 yagiriwe n'ivyaha byo gutegura kugira uruhara gukokeza no guhamagara interahamwe kwica abatutsi ahavuka nahoze ari muri commune Nyamyumba muri prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ubwo ni urubanza igisata ca Honi cashiriweho kurangiza imanza zasigajwe na TPR cafashe ingingo yo gusubiramo gushasha mu kwezi kuza kw'icenda ku itariki 24 yarusha muri Tanzania mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze niho Augustin Ngirabatware yatanga ibirego vyiwe byo gusaba ku rubanza rwiwe gusubirwamo n'ijya mbere hafatwa ingingo yo gusubiramo urubanza rwamaze gucibwa ku byo sentare ibaho mu mwaka w'igihumbi 1994 Usman Njikam umuvugizi w'ubwo rwego MICT rwa Honi ruri Arusha muri Tanzania aherutse kubibwira ijwi rya Amerika
La chambre d'appel du mécanisme a pris des
Ati gisata cy'inkururizo cha MICT cafashe ingingo yo gusubiramo gushasha urubanza rwa Augustin Ngirabatware Ningira abatware nyene yabisavye abacamanza inyuma yo gutanga ibyemezo bikwiye bamaze kuvyiga basanze ugo rubanza gusubirwamo ubu se ntarizora abako hotangwa ibindi bihano canke ko byoguma ruko biri ku myaka 30 yakatiwe gufungwa Usman Jikam avuga ko iyo ngingo yafashwe kubera ibirego byangira abatware bifite ishingiro
Et ça c'est une décision qui est très importante pour le mécanisme parce que ça marque
Yongingira komeye cyane kuri twebwe kuko ni jambere fatwa kuvyerekeje imanza zamaze gucibwa eka mbere no kwisi yose mu masentare ya Honi novuga ko bidakunze kuba byari bimaze gushika kabiri gusa mu myaka yose Honi n'inzego zayo zimaze zicimanza bisigura ko umuburanyi yaciriri hano abwirizwa kuba yaratanze ibyemezo bikomeye kugira ngo yongingi ifatwe
convaincant pour qu'elle soit prise.
Ahari mibohero yarusha muri Tanzania Augustin Ngirabatware ari kumwe n'ubundi bahoranye muri leta umushikiranganje w'iterambere y'ingo Pauline Nyiramasuko yakatiwe gufungwa imyaka 47 abandi bahoranye barongetswe na Honi kurangiriza ibihano byabo mu bihugu vya Benin, Mali na Senegal. Cye Clavier Niyonkuru I Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Nenaitre kumasonga nkitangura komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Seni yakuye ku rutonde vy'agategekanya abakandida batandatu muri 25 bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kwino nkuru
Muri kandidatire 25 z'abahatanira kuyobora igihugu binyuze mu matora ateganyijwe ku itariki 23 kuboza uyu mwaka, komisiyo y'amatora Seni imaze kuvanamo batandatu ivuga ko batujuje ibisabwa. Muri izo kandidatire harimo n'iya senateri Jean-Pierre Bemba Gombe wari umukandida w'ishyaka riharanira kubohora Congo MLC. Seni ivuga ko Jean-Pierre Bemba yakurikiranwe n'ubutabera mpuzamahanga kubera guhonga cyangwa gutera ubwoba abatangabuhamya mu rubanza yarakurikiranweho ibyaha birimo iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Itegeko nshinga rirebana n'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rivuga ko hamijwe n'urukiko icyaha cya ruswa mu buryo budasubirwaho atemererwa kwiyamamaza. Ishyaka MLC rikavuga ko icyo cyaha cyo guhonga cyangwa gushyira igitutu ku mutangabuhamya n'icyaha cya ruswa ari ibyaha bibiri bitandukanye mu gitabo cy'amategeko hana cya Kongo. Kubw'ishyaka MLC, Jean-Pierre Bemba ahindisha umushyitsi Perezida Kabila ku buryo yakoresheje Seni ngo imuvane ku rutonde rw'abahatanira kumusimbura. Mu matora yo kwa 23 Kuboza, nta mutegarugori n'umwe uzaba uri mu bahatanira kuyobora igihugu kuko Marie Jose Ifuku wari umukandida rukumbi w'umugore nawe yamaze kuvanwa ku rutonde kubera kutagira ubwenegihugu bw'inkomoko itegeko nshinga rya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ryemera ubwenegihugu bumwe kandi uwiyamamariza kuyobora igihugu agomba kuba afite ubwenegihugu bw'inkomoko. Iyi ngingo y'ubwenegihugu bw'inkomoko ni nayo yavanishije mu ruhando rw'abahatanira kuyobora igihugu Bwana Sami Badibanga wabaye minisitiri w'intebe. Bwana Badibanga yari yaratakaje ubwenegihugu bwa Kongo nyuma yo kwaka ubwenegihugu bw'Ububiligi, ariko agirwa minisitiri w'intebe mu 2016 ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwavuze ko ibibazo by'ubwenegihugu yabikemuye, ariko ubu bimukuje mu bahatanira kuyobora igihugu. Nkuko bigaragara ku rubuga rwa internet no ku rukuta rwa Twitter rwa komisiyo y'amatora Seni, abandi babiri bayoboye guverinoma ya Kinshasa bashyizweho na Perezida Kabila nabo Seni yakuye mu bemerewe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, harimo Adolphe Muzito kubera amakimbirane afitanye n'ishyaka yaserukiye Parti Lumumbiste Unifié Palumumagamba hinye, yatumye hari impapuro batuzuza neza mbere yo gutanga kandidatire, kimwe na Bwana Antoine Gizenga kubera ibibazo by'imikono y'abagombaga kumusinyira. Uwa gatandatu mu bakandida bakuwe ku rutonde rwa 25 hagasigara 19 ni Jean Mokase, nivuga ko atashoboye kwerekana impapuro z'uko yishyuye $100,000 by'amadolari ya Amerika nk'uko abiyamamariza kuyobora igihugu bose bayatanze. Aba bakandida uko ari batandatu bakuwe ku rutonde by'agateganyo bafite iminsi 11 yo kuba bajurira icyemezo cya Sene mu rukiko rurinda itegeko nshinga. Uretse aba bakuwe by'agateganyo mu bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu, hari n'abakandida depite bakuwe ku rutonde ku mpamvu z'imizi rimwe n'imwe 282 muri kandidatire 15,555 z'abashaka guhatana mu matora y'abadepite, nazo Seni yazigaragaje nk'izifite inenge ziva ku rutonde zityo. Mu kiganiro yahaye Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa, Moise Katumbi wangiwe kwinjira mu gihugu ngo atange kandidatire ye, yavuze ko kuba Perezida Kabila yarahaza akemera kutaziyamamariza indi manda ya gatatu arinze ku itegeko nshinga ari insinzi, ariko ko yahemukiye Abanyekongo akaniyima amahirwe yo gufatwa nk'intangarugero mu bategetse Kongo nyuma y'ubwigenge. Ntabwo njye byantunguye kuko yokejwe igitutu bituma ahitamo uwo yifuza gusigira intebe y'ubutegetsi. Hari igitutu cy'abaturage, Kiliziya Gatulika, njye nari nzi ko azagera aho akarekura. Ariko ikibabaje ni uko agiye nyuma y'imyaka ibiri adusigiye ibyobo rusange bibiri Kinshasa, muri Kasai n'ahandi henshi. Hari abantu benshi bapfuye ku maherere yarekura ubutegetsi mu kwa 12 mu 2016, yagombye kwitwa se wa demokarasi muri Kongo, ariko yibujije ayo mahirwe. Njye ubwanjye naramubwiye mva ubahiriza itariki kandi nyuma yo kuba umukuru w'igihugu ubuzima burakomeza, ariko arabyanga. Yabyemera akarekura hakiri kare, nta bibazo byazaga kuvuka, ariko none dore ibibazo asize. Ize Katumbi kandi nawe yunzejwe mu bamagana imashini z'itora, kuko haba mu itegeko nshinga no mu itegeko ry'amatora ntaho ziteganywa. Yavuze ko niziramuka zikoreshejwe bizateza imvururu mu gihugu n'imidugararo mu karere. Moise Katumbi yavuze ko yakeneye umukandida umwe rukumbi uhagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo batsinde amatora kandi haboneke impinduka mu miyoborere y'igihugu. Dukeneye gucungura abaturage ba Kongo, tuzahitamo umukandida uzatuyobora ku nsinzi akazahura ubukungu bw'igihugu cyacu. Hari imigambi dufite tuzayihuriza hamwe dukosore ibitagenda neza, kuko kuri ubu nta mashanyarazi tugira, abakozi bahembwa nabi cyane, nta butegetsi bwa leta bukibaho, nta bikorwa remezo tugira, kandi umutungo wa Kongo usahuye. Kuwa kabiri wiki cy'umweru dusoza, perezida wa Sena Leo Kengo yasabye ko habaho amatora adaheza kugira ngo igihugu kitazasubira mu mvururu. Nubwo abakandida batandatu bakuwe by'agateganyo ku rutonde rw'abemerewe guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu bafite iminsi 11 yo kugeza ubujurire bwabo ku rukiko rurinda itegeko nshinga, hari abarufiteho amakenga bavuga ko narwo ruzabogamira ku cyemezo cya Seni bavuga ko ikorera mu kwaha kwa Perezida Kabila. Barashingira ku kuba mu mavugurura yo kuzuza inzego z'abakozi b'uru rukiko nyuma y'uko abakozi barwo babiri beguye ndetse n'urupfu rw'umwe mu bacamanza bakuru barwo, ababasimbuye ari bamwe mu nkoramutima za Perezida Kabila. Nakwibutsa ko urutonde ntakuka rw'abakandida bazahatanira kuyobora igihugu ruzamenyekana ku itariki 26 z'ukwezi gutaha kwa 9, naho amatora akazaba ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana, nawe we urakenuye mu kanya ca tubandaniriza kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi ry'Amerika. kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwanyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwanyaburunga imisi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba kwanyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwe mudatangwa kwa nyaburunga. Mu kiganiro cyo no munsi dushinde kuganira kuzerekeye ibiganiro bihuza abarundi. Inyuma yaho abanyepolitiki batereye igikumu ku rupapuro rw'inzira rutegura amatora mu 2020 hariya mu ntara ya Kayanza umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin William Kapa yahavuye arungika intumwa mu Burundi mu ntumbero yo kwitegurira icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi ivyo nivyo mbere tugiye kugaruka ko turabira hamwe n'abatumire wacu nimba by'ukuri icyo cyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi cyo bagikenewe nimba byobera hanze nimba hari intamba myizisho kuba zobangamira izo biganiro turabira hamwe kandi icyo abanyapolitike biteze kuri izo biganiro muri kino gihe hari honorable Leopold Hakizimana umushinga mateka serukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable mwaramutse
ndabaramukize nyako mumenyesha makuru kandi aramukije nari kwatwumviza bose
kaze kwanya burundi
sangwe namwe murakoze cyane
murakoze cyane ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi nawe numukuru w'umugambwe na Frodebu inyakuri iragijyanda daye akabari hano ku izina ry'uwo mugambo nyene ndakuramukije nibise
murakoze nanye ndabaramukije kandi amukije n'abarundi bose ariko atwumviriza
gaze kwanya burundi
murakoze
reka dutangurire mu mizero y'abarundi honorable Leopold icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza abarundi hanze ku bwanyu kirakenewe
yego murakoze ku mijambo nibaza ko gikenewe n'ikikenewe mbere gikenewe cyane kubera ibiganiro murazi yuko ari umuti w'ingone za politike ihabanga mu Burundi n'andi hose biteze rujigwa imbere aha rero mu Burundi murazi yuko tukiri mu bibazo vya politike na cyane cyane vyagiye kwigaragaza cyane mu mwaka 2015 kubera yuko rero ibyo bibazo bikihari ibyo biganiro birakenewe kandi tubyitezemo icyo vamwo coza gikiza byinshi ngaha kuko ndabona hari ibibazo bikihari kumbure nitegereza kwigwa murabona ibibazo by'abanyapolitike bari hanze bahunze hari ibibazo by'abarundi impunzi zigoro iyo makambi impunzi hari ibibazo bya politiki nka mu gihugu aho abanyamigambwe badashobora kwidegembya ngo bakore ikorwa bya politiki mu mwidegembyo haravugwa ikibazo cy'amatora ashobora kuba mu 2020 ategeza gutegurwa neza none haravugwa nti harashigwaho no mugwi w'amatora ariwo utegeza guhagarara hagati y'abanyapolitike
ariko kuri amatora y'2020 abanyamigambwe baherutse gutera igikumukuru papuro rw'inzira ruyatunganya
rugero rupapuro rw'inzira bwa mbere honye ntigwahari ihuse kuko rwari kwikuza inyuma y'uko banza gutera umuti ibazo bimwe na bimwe kandi rugero rupapuro rw'inzira ubiravye neza na neza rwashizwe kumukumu ku banyapolitike bari ku ruhande rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi abandi banyapolitike bategamiye ku uwo mugambwe nabo barafise ibindi bashaka gushikiriza kumbure bashaka kuba nabo bafise urundi rupapuro rw'inzira
ariko imigambwe 2022 yose yateka igikumu uvuga ko yegamiye ubutegetsi ni kuvuga ko imigambwe itegamiye ubutegetsi azo bari mike cyane
eh uraraba niho imigambwe 2022 yari yo kuko imwe n'imwe uza gusanga ari ya migambwe bagiye banyenyagura nkurazi nk'umugambwe wacu FNL ubike umaze gucibwamwe uko bingana nyimba abo rero bateye umukono kugoro papuro rw'inzira twe tuguma dufata yuko ari uruhande rwa leta
ariko kugira ngo ni uruhande rwa leta nk'aba ba Kefa Nibizi muri Frodebu nyakuri iragiye na deba arateka igikumu kandi ntibari muri leta
kuba muri leta no gushyira ibyumviro vya leta biratandukanye kandi noneho araza kuvyivugira ari ngaha ndazi yuko aza mudakunda
mizero y'abarundi ko muri leta
turi muri leta kubijanye n'ibwizwa nshingiro uko byabivuga ibyagiye nshingiro 2025 abantu kandi byaratomara yuko kuba muri leta n'ibitegeza kuba mwese mufite ibyumviro bimwe byabitse amahoro muri ivyo rero twebwe urupapuro rw'inzira turindiriye yuko urupapuro rw'inzira rubanza guharirwa n'abanyapolitiki bose kugira hatinde haboneke urupapuro rw'inzira ruhubwe ko nabo
mu bibazo uvuga yuko bigoye abarundi uravuga yuko abanyapolitiki batidegembya mu gihugu ariko hari kwidegembya gusumba aho umuntu ashobora kwigisha oya abandi bariko barigisha yego
urazobaza twebwe twashiye kubyigisha bari bavuze yuko mbere baciye umurongo utukura nuko nyene dusanzwe tubanyapolitiki twazobere muri politiki uwo murongo utukura mugabo twerashoye kuburengana byabaye nyene bakanyariga mwe bavuga bati ubugabo rihabwa twese babikora ariko mwarumvise yuko hari abantu nabantu bawurenganya mu bacu batotejwe ijya nino hijya no hino byumvikana yuko hagikenewe ibintu icoko kugira ibiganiro bize bitomara be umwitegemezi wa politiki na wewe ndazi yuko ubonye n'umuntu ari karigisha uya wabanza kugudihumura kubera ko hari abanyapolitiki basanzwe batarenga mu gihugu kandi kumvo zabo bavuga imvo z'umutekano ko bishobora kubera aho bose bashobora guhurira icyo ni cyumviro cyiza hanyuma ikivuye mu ifata gushyirwa mu ngiro ngaha mu gihugu
urakoze reka simbire muri isanya Frodebu nyakuri iragijyana daye kefanibizi no munsi ikicicaro cha gatano cy'ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu kubwanyu kirakenewe
murakoze ubwa mbere nagomba banda bashimira ingene mwatumire kino kiganiro kuko mwatumye ko uri muri leta wo mizero y'abarundi mukaca mutuma ko no batavuga mwe na leta ari bo twebwe
mwega batavuga mwe na leta
na leta yego kuko ni turi muri iyo hanyuma rero nde kwikibaza mwari mu
ariko honorable Leopold yavuze ko mwebwe ahubwo muri ubegeriye ubutegetsi
nuko ngoma kunjaniranya imanzu nari kuhashika
biduga ku ijambo
ntere kwaza mwari muheje kubaza
ko bikenewe
ubwa mbere nuko ibiganiro byaratanguye ikintu gitanguye rero ni byiza kugisozegwa twe twiteze yuko umufasha w'umuhuza asozera ibiganiro kugira ngo abantu ntibagume mu ruhagarara ubwa kabiri ntihagira abantu bagomba bafite icyizere kuzobikuramwo ibibanza ariko abahakaje kugira bikunde yuko baje mu matora
ndabamuyage muzirukirize bibere jamburi cyari tike naho yakiza ndarabugana ikiyago n'ikindi
igisigaye gusa ni nyine twumvikana kuja amatora mwaka 2020 nazo nyine hari intambwe ikomeza gutegwa kuko mu minsi heze leta igizwe n'umugambi Sendefute de Namizero y'Abarundi baradutumye ko mu Kayanza kugira ngo tugende gusinya urupapuro rw'inzira hanyuma urupapuro twarubonye turusoma turushima turarusinya
urashaka kutubwira wowe ati reka Namizero y'Abarundi mu Kayanza
navuze
kugira ntiduhenda abantu
kuko bataje ntacho Sendefute de Basaruke ko musanga
none twebwe twari gutuma ikintu hanyuma ntituze kucitaba
ngira ngo baramwarasaruke ko musangiye muri leta mwese munsi rukiye ntangorane
ibihe bya politike duherukamwe byaberekanye ubushyigikire leta n'ubushyigikire leta none gakifa wewe ntiwari wambaye umupira ngo tora ego nka cyo kimwe na leta
dusomye itegeko
ubu hari imigwi ibiri y'abanyapolitiki
dusomye itegeko rigenga opposition mu Burundi bivuga yuko umuntu atari muri leta asa n'opposition umugambwe canke umugwi wa politiki uri muri leta uwo ntushaka kuba mu opposition uri muri muvance gouvernement ntare mwebwe rero muvyemera amategeko y'u Burundi avuga ko muri muvance kete mutanze imihoho nagwanda gusa nimba mutazyumva abashikanganje bose bose muri leta atanye imihoho muje muri leta neza ariko
kuzagira uravuga amategeko
ariko keva kuba muri leta no kwegamira ubutegetsi ibintu byose ni bimwe ukwigisha oya twe twifashe ko ari umucezo wa ndani kujya ushukino kurumva basanzwe muri leta bari bavyemeje no mu mugwa cyo bwizwa shingiro barimwo baranasinya no kuvuga no kwiri raporo ya mbere abantu bantazumba gute nareke guhenda barundi uje no mukino ariko barakina no kujya ushukino gusa
igihe twavuga twaje mu biganiro hari ibibazo bivuga ngo ni manda ibyo kiringo uze wumvirize ngaha ntamwe kicara no mukanwa bose barabiheze haravuye ikazo cy'ibyo shingiro iryo nyagirwa bararitoye bararihejeje ntidushaka kubigarukako haravugwa ivyereke amasezerano yiharusha amasezerano yose n'uwo yashari ngaha hari numwe yafuse hari numwe yasinyuye abantu ko yavuga ngo ndakikanda ari ngaha atabiyagiye ubu rero ikazo cyo nyene gisigaye nukuje amatora y'umwaka 2020 izo navyo twaramaze kuvugana twese uko dukeneye kuja amatora nabo nyene baravyemera imigambwe tubisabwe na leta ikabidusigurira turazumva turabitahura turasinya ku papuro rw'inzira kumbura batarusinya ko nabo nuno munsi twarumvise ubushobozi bwa buti nubikeneye naze nubasinye nta ngorane biruguruye ubu rero gisigaye nugusozera kugira ngo nabivuze kumva nta bibazo byinshi cyari ica kabiri babandi bama bitazo yuko harimo abantu bama basamaje n'ibiganiro bazo ngacha bakuramwo ntagume basamara aho bitegurira amatora ica gatatu n'abarundi mu mutwe ntagume mu biganiro byiharusha ku biganiro byo ngaha tuzamwa naha tubirimwo mugabo bashobora gutera imbere tuje mu zerekeye amatora ka 2020 nta kindi gisigaye amangarutse kuvyo yavuze yavuga yuko ngo abanyepolitike batidegeje je n'ubu ntangira ubwoba numvise umuntu n'amashinga amateka bakaba no muri leta bakavuga ko batidegenza tunibaza twese tutaserukiye mu izo nzego
none wowe uri degenda gute nk'umunyapolitike muri degenda
jewe gushika amasaha none nako twahuriye ngaha navuga ko bamutegereye nta wantegereye turi degenza hanyuma urupapuro rw'inzira nago nari nabivuze nti jewe birantangaje kuko twatumwe ko n'umushikanga n'umwe hagati mu gihugu n'abaserukira leta leta nabo mizero barimwo ntitwumve igituma ibi bintu atazubize kumwe bakaba bicaye nk'abatatanye imihoho kugira ngo bareke iyo leta
ibibaza yuko ari umuryango wa politiki batumirwa nk'abandi bose
igitangaje ni uko bategura ibintu bitumwa na leta barimwo bagaca bisiye buri ngana bwa nti twe twaza ko ari mucezo wa ndani
ariko mwe mugaca mu byita
twebwe kwera dukeneye kuja amatora mwaka 2020 tukarondera ko habaho ibintu byose byiza byotuma amatora agenda neza ikintu cyose gituma twoshaka kuja amatora neza tuzocita iminsi yose uko twebwe muri politike yacu
cyangwa ikintu cyose kizanywe na leta
oya ikintu cyose gituma amatora azogenda neza ikintu cyose gituma amahoro n'umutekano kano bisasagara abarundi banywana tuzocitaba ntacho na, kizoje namizo re barundi tuzocitaba ntangora
bibiganiro ku bwanyu bibere hanze cyangwa bibere hagati mu gihugu
mu bisanzwe twebwe ku bwacu ntacho ari kubuza kwiganiro ya ngaha mu Burundi ariko twebwe igikuru sa ibiganiro byo bera dukeneye ko byotunganywa bigahera tukitegurira ibindi bikogwa atabintu z'umwegane
z'ingibereye hanze ni mutinya guhurira na Dr. Jaminane
Dr. Jaminani twamanye iminsi myinshi cyane umugabo Seigneur Frode w'unye ko agenda ndaye mu Burundi nta muri numwe jewe nti nyinyi
urakoze honorable Leopold hari cyo mwiteze mu mizero y'abarundi muri ibiganiro by'imiriki
bo twitezemo byinshi kintu cyambe nambere twiteze yuko mu biganiro hazovamo icuka cyiza cha politique ngaha mu gihe kugira abanyapolitike natwebwe turimo dushobore gukora politique mu mwidegenzo ndisure kumba uvuze ngo ndaciye umurongo tukura icyo turavuga yuko ibiganiro bizorangira iki ibi espace politique ubwigenge muri politique bubonetse ikintu cya mbere dushaka kuva mu kizoboneka ikindi cya kabiri twiteze hariho ico bise urupapuro rw'inzira rwagizwe ko nabo nyapolitike bo ku ruhande rumwe bigamiye leta twiteze yuko iruhande y'ubwo rupapuro rw'inzira bandi abandi banyapolitike ubundi mugwi uzozana urundi rupapuro nk'uko ubibona hanyuma izo mpapuro zibiri zice zishigwa hamwe inyuma y'ibiganiro hacaboneka urupapuro rumwe ruzogenga amatora yo twite urupapuro rw'inzira iki nacyo twiteze yuko ivyo byose bishobotse dushobora kubona abanyapolitiki bari hanze batashe mu Burundi gukora politike mu gihugu mu mwidegembe
kwa Nyaburunga
icyo ni igice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe zerekeye ibiganiro bihuza abarundi ndagushimire honorable Leopold Akizimana waserukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
yego nawe mwakoze kuntumira
ndagushimire kandi Kefa Nibizi arongoye umugambwe Sabane Frode bu nyakuri iragiye ndadaye wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
ndabashimiye ko namwe mwatumiye muganda yandangize mbonera kagwe mugenzanje ngaha ko atamiye politike yiyemera aja muri leta ifite programa temera
wakoze ishimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe ubutaha
Kwa Nyaburunga.
Chari kila meshejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Hakuze Jerome Niyonzima kwicho kiganiro kwa Nyaburunga n'abatumire biwe bari basangiye ikiyago cuno munsi ejo muzosubira kumva ico kiganiro nyene nkaho twatanguriye zo ari gice ca kabiri no kureho nshuti bakunzi bijo rya Amerika tubashimire ko mudahengeshanya kumviriza ibiganiro vyacu muri kano kanya mari 10 na Diane nahazwe na indemesheje ibiganiro n'amakuru n'ingabwe ivyuma Innocent Kimenyegeranije amaje na ingenieur twe ntitwifurize kuranirwa manyi no muvyanyu no kugira weekend nziza.